mwaramutse inshuti mwese mukunda kiganiro cerekeye ivyimviro vy'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika. Kiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku kibazo cabaye ndanse mu Burundi, kibazo ca ruswa. Ni kibazo gihambaye cyane gose, aho ni kibazo ca ruswa n'ibiturire. Ico ni kibazo kimaze kuvugwa ko cyane gose mu Burundi, kandi ni kibazo naho haza intwaro zose zivuga ko zishaka kukigwanya, usanga ico kibazo kiguma ciyongera. Turahirwe rero duhishije uyu munsi turi kumwe n'umushigantahe yakoze uruhara ruhambaye cyane gose mu vyerekeye kugwanya ruswa, umushigantahe Gabriel Rufyiri. Tukaba turi kumwe rero ngaha, hanyuma hariho kandi indwaruka ruhava rumushikiriza ibibazo vyerekeye ukuntu uruhara rw'urwaruka rwaba rumeze, kugira ngo mu Burundi haze haboneke urwaruka rugwanya ibiturire, kugira ngo ico kibazo c'ibiturire kize kihave kironka inyishu gihagarare, kibe ikibazo kitakivugwa mu Burundi cyane gose. Mu kanya rero ara ndayishimiye na Ines Nkanina bashobora kubaza ibibazo, basanzwe bafite ishirahamwe rifise uruhara rukomeye cyane gose mu Burundi, ishirahamwe rijejwe iterambere n'ukuntu urwaruka rwogira uruhara muri iryo terambere ry'u Burundi. Narinze kubate vya rero, nashaka ntangure mbaze umushiga ntahe Gabriel Rufyiri tubwire ukuntu ikibazo ca ruswa cifashe muri iki gihe, nico ishirahamwe ryiwe riko rirakora, kandi bashirahamwe yose yo bagwanya ico kibazo ca ruswa. Twarumvise ko mu minsi iheze hariho imigambi yatangajwe gutuza abantu bose bakaboko, eka abantu barya ruswa n'abanyuruza amatungo ya leta, eka n'abarya ibiture bose. Umushiga ntahe Gabriel Rufyiri, ico kibazo muri iki gihe cifashe gute?
Niko nkuko mubivuze, ikibazo cy'igiturire n'ikibazo kifise imizi kure. Bwa mbere, nkuko mubizi, ikibazo cy'igiturire gifise imizi mu mutima w'umuntu, niho umugabo n'imigambi ranga iyo igiturire agirira. Mugabo twebwe kimaze kugera kure, kuko aho hambere igiturire wasanga kiri mu bantu bake, mugabo ubuye igiturire cyamaze kuba mu byo no kwita mu buryo bwo gutwara, cyaramaze kuba institutionalize nkuko babivuga mu Gifaransa. Aho usanga umuntu ari muri leta ashaka kurya igiturire, ashaka kurya umushahara wiwe, agashaka yongera akarya n'ibindi yitwa atabiri yakuya.
Ibyo vyatumwe n'iki mushiga ntahe Rufyiri Gabriel, aho ico kibazo cyo kugibiturire na ruswa cabaye ndanse, aho umengo nkuko mwabivuze ni ibintu bisiga biri institutionalize.
Caba institutionalize kubera intwaro twagiye turabamo, aho usanga abantu bose bashaka konka leta. Abantu bose rero ku ngero zose usanga bagomba konka imitsi y'abanyagihugu. Ibyo bigashya bituma ugiye gutwara agenda gutwara kugira ngo ateze imbere abanyagihugu, agenda gutwara arondera icyo akurako. N'uno munsi rero abategetsi mu Burundi baraciyumvira yuko ubutegetsi ari bimwe bavuga yuko ubutegetsi ni byo soko ry'ugutunga. Niko abantu bose babizi, niko abantu bose babibona. Umuntu biyumvire kuba ntunuse icyo aza gufasha igihugu, biyumvire icyo aza gukura ku gihugu. Icyo nicyo cyiyumviro n'ugwaruka, cyane cyane nahiriwe cyane uno munsi, ndi kuvugana n'ugwaruka. Uno munsi umuntu wese agiye kuba ministre aca yiyumvira inzu aronka, aca yiyumvira icyo akurako. Niyumvire icyo atari mugabo yiyumvira icyo akurako.
Egume
ikomeye cyane mu Burundi mbere washaka no muri Afurika.
Egume mushiga ntahe Gabriel Rufyiri, nkuko mubivuze turi kumwe n'ugwaruka. Ugwaruka rusanzwe rufise ishirahamwe ryitaho Burundi, rikunda Burundi cyane rwose, ishirahamwe rifise umugambi wo gufasha cyane cyane urwaruka mu Burundi ukuntu rwogira uruhara mu iterambere, eka nuko kugwanya ruswa hamwe no kurya ibiturire. Turi kumwe rero nkuko twabivuze na Alain Ndayishimiye hamwe na Ines Nkanira. Ndashaka ndabaha ijambo bagire icyo bakubajije ku byerekeye cyane cyane icyo kibazo twicara uyu munsi cya ruswa. Alain,
murakoze cyane Frederic Nkundikije and murakoze Gabriel Rufyiri ku byo ahejeje kutugeza ko hari ikintu yavuze je numvise cyatumye numva mfise ibibazo byinshi. Yavuze ko mbega ibiturire na ruswa ari ibintu byagiye mu mitima y'abantu, kandi ari ibintu bitari mu bantu bake ahubwo biri mu gihugu cyose. None Gabriel ubona icyo kibazo ni ikintu twavuga ko kiri muri natire y'Abarundi, cyangwa ni ikintu abantu biga kubera amakondisiyo y'ubuzima igihugu kirimo muri kano kanya.
Nagomba ndakubwire ko ibiturire biri kubiri, hari igiturire gito cyo bita la petite corruption, hakaba n'igiturire kimwe mu cyo bita la grande corruption cyangwa la corruption noire. Ibyo bwoko bw'ibiturire bibiri rero, n'igiturire cyo bita la corruption, la petite corruption cyangwa la corruption anarchique, ni ibiturire bitunga n'ubukene. Nibiturire bimwe twakwita ko ari serivisi. Ibyo rero usanga bibaho kubera ubukene, ibyo biriho bikaca biba n'ukungene intwaro ifashe la faiblesse des institutions. Hakaba rero na grande corruption cyangwa la corruption noire. Icyo giturire kinini rero ni giturire usanga kibaho kubera nibyo by'intwaro, nabo baza bagomba kwiba gusa abatuza kubirwanya rero abategetsi usanga aribo baca baguma biba. Ibyo rero mfate ikibazo bagije ni ukubera inzego zinyoganyoga, inzego ntizikomeye, inzego za kubirwanya nizo usanga ziriko zirabikora, ni ukuvuga bari mu ntwaro.
Ego me Gabriel, murakoze cyane ku byo muvuze ngo ni grande corruption na petite corruption. Ibyo tumagaza igihugu nibaza ko ari grande corruption, none umuntu ashobora kwizera gute yuko hari ibintu bishobora gukoreka ku buryo muri kazoza iyo grande corruption ishobora kuba ariyo y'ikigihugu yogenda irahera? Ukurabona igihugu byitiye mu bintu byinshi, ama nibaza ko inzego ziracanyeganyega kubera ibyo twahitiyemo, none umuntu ashaka kwizera yuko zimaze gukomera iyo grande corruption tuvuga ishobora kuzohera.
Nagenda kubwire ko bintu mu guhinduka mu gihugu biva habiri, ubwa mbere biva kubatwara cyangwa bikava kubanyagihugu. Umuntu rero arabye mu ngaruka mbi z'igiturire, bavuga yuko igiturire umuntu ariko hompe bamuge umuntu gutumije igiturire bamugereranya n'ikiraya kihoze pomme de terre. Ikiraya kihoze iyo ugishize mu biraya bindi bishikice kiboza byose mu gatondo ugiye kukiraba ugeze mu kumugoroba. Rero ni ukuvuga abantu bariho ubu ni ibintu bigoye cyane ko bashobora guhinduka, bisaba ko regeneration, ni ukuvuga urwaruka ruri bisa ko ruri propre rutegerezwa kuduga rugakura rukajya mu mabanga rugahindura ibintu, mugabo nago rutaje rwahinduye uwo muco. Duhejeje kuvuga nk'uko umuntu abona mu butegetsi ubutunzi birivugura rwose, ni ukuvuga rero ni byiza kuko abantu bariko bariga bariko baratera imbere ubu bo kuyumvira kuza guhindura ibintu. N'ahandi ho byarabonetse mu mateka y'isi no mu Burundi yuko intwari imaze kuba kohombe, biragoye bwose ko intwari ihindura ibintu. Sindiko ndavuga ngo bahari bahave, mugabo ugwaruka abariko baraza bakwiye guhindura umutima bakaza kugira ngo bahindure ibintu.
Yavuze ku ngingo yanjyoheye cyane actually, urakoze Gabriel, kuko wavuze ko ugwaruka arirwo rukwiye guhindura ibintu kandi arirwo tubona ko hariho ibyizigiro yuko ibintu bishobora guhinduka. Mugabo ubwa mbere sinzi umengo niwe wavuze ko cyanke Frederic, wavuze yuko nubwo intwaro zihinduka ibintu ntibihinduka, bisigura yuko naho tuvuga ati mu myaka 10 iri imbere cyangwa 15 iri imbere ibintu bidahindutse kuva hasi, ibintu by'ibiturire cyangwa ruswa ni ibintu ushobora kubona no mu myaka 15 cyangwa 20 iri kiraza. Rero ikibazo cyanjye nuko none ugwaruka bw'uyu munsi nk'abarundi cyangwa nk'ugwaruka twagira gute kugira ngo ugwaruka ruze cyangwa ugwaruka ruri mu mashuri, ugwaruka ruri mu universite, baze bazi ibindi bintu biri difera kugira ngo nibaje mu butegetsi cyangwa bagafata bagatwara amashyirahamwe ya leta cyangwa bakaja mu byashara byabo, twabigenda gute kugira ngo bazobare abantu batandukanye n'abantu dufise uyu munsi.
Ikibazo cyaba kirakomeye cyane. Umuntu wese azi mu bijyanye n'ibyo gutwara muri bita leadership, ibyo burongozi, kugira ngo umuntu abe indongozi aje imbere y'abandi hari ibintu bitatu ategerezwa guhuza. Ubwa mbere ni uko wiyumvira inyungu yawe interpersonnel, ukiyumvira inyungu y'umuryango ubuje vamo ari umuryango ari famille politique cyangwa association nk'ikindi, ukaca wumvira n'inyungu y'igihugu iki twita etere general. Ibyo bintu rero umuntu agira imbere y'abandi ntabishire ngo umenye inyungu yitangura. Inyungu itangura rero iyo utwara ni etere general, ukaba witeguye gusakrifya cyangwa guheba inyungu yawe ku nyungu y'igihugu. Ibyo rero nibyo bigora abantu bari imbere y'abandi na kino kiringo ubu iwacu. Ibyo bintu rero twebwe twaba turiko turakora amadosiye akomakomeye, twaba dusangana ntaryo umuminisitiri agiye kuvuga cyane umukuru ari we wese agiye kuvugira igihugu vuga banza kuraba icyo kuramo icyo banza gukuramo ciwe ibyo rero byatugora rwose n'icyo gituma igihugu cyacu kiguma kijya mu bukene kuko tutazi guhuza inyungu zitatu ngo turare inyungu iz'imbere y'indi bwa mbere
aje ikintu nashaka kubaza Gabriel urumva wavuze ko ugaruka ruza ruhindura ariko ugaruka rukuriye muri iyo system nibaza ko ruza rubandanya ibihari kuko iyo byamaze kuba institutionalize umugani wawe biragoye guhindura urumva n'ubumengo ni kaperdi niko nabyita
muri ga mwarize murasoma mwibuke kugira ngo aho hafi yanyu muri etage mwibuke muze George Washington yashyize amateka ya Etazini nibuke Martin Luther King nibuke Mahatma Gandhi n'abandi kugira ngo bashobore gushyiraho amateka ariho ubu barafise barihebye barafise ibintu bahebye muzorabe barafise de principe bashyizeho mu buzima kugira ngo bashobore gutuma naho muri Canada muri nitwe rero tukavuga tuti no mu Burundi birashoboka kugira ngo abantu bashobore guhindura amateka y'ubumundi nuko babaza gushyiraho de principe izo principe rero navuze tuzakira ko nizinda kubyina nuko umuntu avuga ati jewe nishyize mwe yitereze gushyiraho inyungu entere y'igihugu ntibagire entere yanjye ejo entere niba urashobora kuyishyira imbere mugabo ntibayigize bwa mbere ubwa mbere ibyo ni byo bitugora rero
hari icyo nagomba kongera ko kuri ibyo by'amaprincipe nk'uko umushinga nawe Gabriel yabivuze ko ni ikintu gihambaye cyane kandi ari ikintu cofasha mu guhindura Burundi mu kubaka Burundi bwo dushaka kubona mu kubaka amaprincipe yo Burundi buhagaritse ko kandi ikindi kintu je mbona nko mu bintu byo kurwanya ruswa cyangwa ibiturire ni ibintu bya education birakenewe cyane cyane na n'ibintu bya engagement n'abantu b'abajene bakiri bato kuko ayo maprincipe ntazizana nk'uko kuko urabona nk'ubu turi mu ngorane izo ngorane zirahari kandi abantu urazibona nkuko Enesi yabivuze ayo n'amasisteme amaze imyaka n'imyaka umuntu aje nta maprincipe afise acagwa muri amasisteme nyine ugasanga abandanije bijya nyine bajya bakira babandanyije ikibazo nashaka kumubaza nuko ibintu vya medication mu kwigisha mu kuzana ama principe hari ico nka organisation yiwe canke ayandi ma association mu Burundi yo bari karakora kugira ngo abantu bige igiciro cya ruswa n'ibiturire ku Barundi bose
twebwe tumaze imyaka irenga 10 turi mwugo rugamba muri muri twashize bwo ko mu bivuze no kwigisha turigisha abantu ubwa mbere kumva yuko ibintu by'igihugu ari byabo bakabihagararira turishimishiriza ku mategeko mpuzamakungu Burundi bwashyize bw'ibikumu tugashimikiza ibirwa shingiro duhereye ku ngingo ya 69 ivuga yuko umunyagihugu wese ibintu by'igihugu ateza kubigwanira kare ari we muntu wa mbere atuma igihugu gitera imbere ibyo rero tukabyigisha abanyagihugu ku ngero zose ku mpande zose n'abategetsi rero tukumvisha yuko umuntu ari imbere y'abandi kizagira umunwa kizagira indandende nta muntu amaze kujya imbere y'abandi afise umunoho afise umwenda afise indandende ari siha ujya nashobora gufasha igihugu aho gufasha igihugu aremerera igihugu
Inesa mubaza akabazo ka nyuma ndabona akanya kariko karatujana
ego gatoyer ibintu mwavuze nivyo nivyo aravuze education nivyo ariko nagira mbaze muri iyo mobilisation ariyo resistance positive abantu bogira abantu baba batinyira ubuzima bwabo burya uwo kudefanze uwo kwaniye ubuzima bwawe ari wo gucinyije biragoye yuko nawe ugira iyo resistance positive nk'uko bivuga none solution yo bariya he ufet kugira abanyagihugu bubaho kwibwira iyo resistance
biroroshye cyane twebwe turafite experience ikomeye cyane jewe ndiko ndaje babwira amaze gufungwa inshuro zirenga 6 maze guhamurwa mu butungane hafi inshuro 30 hari kigira cyanje baramwishe yarishwe ariko aragira ibyo byo kugurwanya ibiturire mu mwaka 2009 witwa amazi numva Ernest n'ibindi kwebwe ngo tukavuga tuti iyo ugomba gukiza uwawe usimba urugo nta muntu n'umwe nta munyabwoba yigeze akiza urugo nta muntu n'umwe ashobora gukiza kugira icyo akiza afise ubwoba twebwe ngo tuvuga tuti iyo uri kurakora ibintu byose mu mategeko uko uri kurakora ibyo ufitiye uburenganzira nta kibuza kutabikora cuba ndabisize iyo wanga gusesera amaraso igihugu imbwa zikayanywa kuri iyo rero ineza ya benshi ntugire ubwoba ni gukora dore ko bari kutubwira abaha kandi ubu batugeze kure abategetsi b'urwanda gutanga ikoroni baguma barondera kurya imitsi y'abanyagihugu gusa mugabo twe tugeje tuvuga tuti ko abategetsi baje gutanga ikoroni natwe tuzobwira abanyagihugu bamwe gutanga ikoroni turabigenda bigenda kuko ibwirwa washingiro mu nyungu ya 70 ivuga yuko abanyagihugu bose bangana imbere ya ikoro cyane gufasha igihugu icyo bita mu gifaransa bavuga yuko tous les citoyens sont égaux devant la charge publique iyo ni ingingo ya 70 y'ibwirizwa shingiro rero twese tuvuga tuti abantu bose batiza gutanga ikoro ubu rero turiko turagwana n'ubu tugwana mugabo positivement tuvuga tuti batiza gutanga ikoro ubu rero tugeze kure n'ibyo n'iyo ntumbero n'igihangiro abantu bose rero numva ko babyumva kandi abategetsi bakuzo byumva byanka bikunze
urakoze munshi na Gabriel Rufyiri kuri ayo makuru yose utubwiye yerekeye ukuntu ruswa mu Burundi yifashe n'ukuntu wishyuye ibibazo bikomakomeye byiza cyane rwose byabajijwe n'urwaruka Ines Nkamira na Alain Ndayishimiye mwese ndabashimiye cyane rwose kuri aka kanya mwatoye iki kibazo n'ikibazo gihambaye cyane rwose n'ikibazo tuzogaruka ko no mu minsi iri imbere nkaba rero nsubiye kubashimira mwakoze
mwakoze
namwe kwishyura
ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cerekeye ivyiyumviro by'abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika mugira amahoro n'umunsi mwiza.